nkandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miliyoni za nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya ino genekerezo rya 2021 ukwezi n'ucukwa 12 muri 2017 hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazwe.
Abana singiraho ndabaraza aha niho twarara kubera akakazi kwari gatoyi
cyo twasakoza ko badufasha kuko kurushikana n'uni saha nta muntu abona kuvuga ataje kudufasha twe ko manika mu mabati.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke mu Burundi batageho bakika umusaya nyuma y'imvura ivanze igihuhusi yaraye iguye mu ijoro ryaheze ryo kuri wa gatatu. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye abashinga amateka b'igihugu ca Uganda baraye batoye ku bwinshi ntiguro y'itegeko rikuri imyaka y'amavuko perezida Torenza kugira ngo aramutswe ico gihugu. Turazigaruka ko handi hato mugume hagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mu nkundire ndabanze ndabwire muri make ko masaha ari imbere inama ya bose bihugu biri muri ONU iza kugira ico ivuze kuvyerekeye uko Yerusalemu yoguma ariwe mugwa mukuru wa Israel canke itoguma ariwe mugwa mukuru wa Israel. Donald Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump akaba yagabishije abashobora kudatora iyo ngingo. Majambo yiwe yarayagize ati ndugure twa mugina tuva dukurikiranira hagufi ingene ayo matora aza kugenda. Igihugu kiza kwanka iyo ngingo kizotakaza amafaranga Amerika igifashisha. Ati nta kuntu botwara amafaranga yacu munyuma ntibadushigikire muri iryo tora ndugaye twa mugina. Aha mukibuka ko iyo ngingo yari yaburijwemo na Leta Zunze za Amerika ku munsi wa mbere mu nama ya ONU hijejwe amahoro n'umutekano ku isi. Kuri iryo gabisha rya Amerika, umwe mu ambasaderi b'abanyaburaya muri ONU yavuze ko ibihugu bimwe bimwe bihava bihitamo gusiba muri iryo tora ryo kuri no wa kane kugira ngo ntivyiteranye na Leta Zunze za Amerika. Iyo nteguro y'itegeko irwanya ingingo ya Amerika kuri Yerusalemu ihava ihabwa inama ya bose ya ONU rero yateguwe n'ibihugu vya Yemen na Turukiya bimwe mu bihugu vy'Abarabu n'Abayisilamu badashigikiye yuko Yerusalemu yoba umugwa mukuru wa Isirayeli. Umushingwa bikorwa wa ONU yajeje ivyimfashanyo muri Sudani y'Epfo yatangaje kuno wa gatatu ko abakozi batandatu bakora mu bisata bitanga imfashanyo bari baraburiwe irengero mu buraruko bushuye irengero bw'ico gihugu basubiye kuboneka kandi ko ataco babaye. Alain Nudehu havuga ko abo bakozi batandatu umunyamabanga umwe hamwe n'abanya Sudani y'Epfo batanu bakorera amashirahamwe abiri hari haheze imisi ne barazimiye mu gihe bariko baja mu burengero bw'igihugu. Ishami ry'umwe bwa Buraya ryasavye kuno wa gatatu ko hatanguzwa amatohoza ataho yegamiye muri Ethiopia inyuma yo gutana mu mitwe hagati y'abanyagihugu mu ntara za Oromiyo na Somalia y'ubuseruko aho hoba harishwe abantu bashika kuri 61 mu ndwi iheze ku munsi wa kane n'uwa gatanu ku matariki ya 14 na 15 z'ukwezi kwa 12 niho abo bantu bicwa muri ako gace kama kabayemo ubwicanyi bufatiye ku moko aho abantu baharurwa mu majana bamaze kuhasiga ubuzima abaharurwa mu bihumbi amajana nabo barateshwa ingo zabo nkuko bishikirizwa n'abategetsi. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia mu ijambo yashikirije ku munsi w'Imana yarahujeje imiryango yose yabuze muri muco yise ubwicanyi buvangura. Haraheze imyaka ibiri Ethiopia ihanzwe n'ingorane z'imibano ubutunzi na politiki zimaze guhitana abaharurwa mu gihumbi kuko bishikirizwa na komisiyo ijeje vy'agateka kazi na muntu mu gihugu ca Ethiopia. Hadiju ya Amerika mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi mutumva muri mu Rwanda mutumvira ku 104 n'ibice 3 ku mirongo ya FM. Mushobora kandi kumvigana n'ivyacu muce ku rugagwa internet ari we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Turi kandi no kuri Facebook aho muhasanga makuru ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze imiryango irenga 80 yo kumurwa mukuru wa commune Rugombo y'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi ntigira aho ikika umusaya kuva kuno wa gatatu imvura ivanze n'igihuhusi yarasambuye uburaro bwabo abavuganye n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nziko banya nk'abagize bati turajumarariwe reka tumve inkuru yaduteguriye
Iyo mvura ivanze n'igihuhusi yarunyonye bitari bike na cyane cyane uburaro n'inyubako rusangi byemezwa na musitanteri wa commune Rugombo Mufaso ni Beatrice Kaderi atanga ibitigiri byononekaye.
Urabona ivyo ni ibintu bishika ta wabiteguye bigashika uko n'impanuka muri rusange tubyita impanuka. Hano amazu yabomotse ashika 86 ku mitumba itandukanye ntituzi ko hariho izindi kumbure bahava babona. Izo nizo gushikisa hamwe n'iryo shure ry'ibirasi bitatu. Nibyo dufise igitigiri cyabyo.
Bamwe mu banyarugombo ntibagira aho bakika umusaya biturutse kuri iyo mvura ivanze n'igihuhusi igize imisigwa mu kiyaya c'iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi abahuye n'ibyago amazu yabo akaguruka ubu ntibagira aho bakika umusaya bagasaba gufashwa
hanyuma ubu ntitufise aho turyama kuko ntidufise uburyo turakenye nayo twasaba ko leta yo dufashe kugira ngo turonke ahantu twashobora gushira umusaya
bona rero aha abana singiraho ndabaratsa aha niho twarara kubera akazi ko hari gatoya icyo dusaba ni uko leta yo dufasha kuko nana nka bizosaba umutahe utari mutoya
twese ko sako bo dufasha kuko kubishika n'uyu ni saha nta muntu wabona tuvuga ataje kudufasha twe ko manika yo mabati abana bajya mahanze n'ukuri ubu leta nkuko ari umubyeyi yo dufasha ikatugarukiraho abo bantu bakaronka aho bashira umuryango niko twosaba
abo muri commune Rugombo imvura yarigize imisi yataze ubu iri kwigwa ku bwinshi abahaba bavuga ko ibateye ubwoba kuko ivanze n'igihuhusi uno mugabo no muri mparambo ya mbere ya commune Rugombo
oya ubyukuri kuva nabaho twatumaze imisi tutaronka imvura mugabo imvura yiguye ya oya kaze yopfumireka kugwa gushye yo gusiga abantu batagiraho barara nubwo kuri leta tageze ibyo kwabwira ngo irodere uburara waba abantu ya ndabona ibana jari ngorane
musitanteri wa commune Rugombo avuga ko abahuye niyo mvura ivanze n'igihuhusi bari mu bihe bigoye agasaba ko imbere y'uko haboneka abagira neza bofasha ku rwego rwo hejuru abatashikiwe niyo ngorane bo barafashije ababanyi babo mu kubaha indaro
impanuka ishikiye umuntu rero twe guce dukora no kuremeshanya hagati yacu hanyuma ibyo dushoboye gufashanya no kuri abo baba bagize ibibazo twebwe nyene twese dufashanyije n'abanyagihugu tugasubira tugafashanya kugira ngo turabe ko nk'abari hanze ubu bararabye aho baba barakita umusaya nk'aho ku mashuri naho tugerageze turabe ko nk'aho abana bigira twosubira gusanasana bukebuke kugira ngo niburi buri kirasi kimwe cyo kibi kirabonetse ubu uyu imbere tugira imana kuko urabona benshi ntibari ku ishuri bahejeje ibibazo bari muhira ariko tukipfuza ko twokora uko dushoboye kose dufashanyije nyine n'abenegihugu n'ababyeyi kugira ngo turabe ko igihe bazogarukira bavuye mu buruhuko bwa Noheli na Bonane baronka aho bashikira bashobore kwiga
amazu 86 y'abanyagihugu ibisakazo byagurutse izindi zigahenuka 40 nizo muri segiteri imparambo ya mbere 30 nizo muri imparambo ya kabiri 8 nizo muri Rugeregere zindi 8 nazo nizo muri Munyika ya mbere imvura nyinshi kandi ivanze n'igihuhusi yarinaguye mu ndwi iheze muri commune Buganda iyo ntara nyine ya Cibitoke iruhande y'amazu yasambutse abana batatu barapfuye batwawe n'imyuzure nk'uko byemejwe n'imiryango yabuze hamwe n'abajejwe intwaro mu ntara ya Cibitoke yo mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Evariste Nziko Banyanka arakenuye tubanze tuve mu Burundi gato tubabwire ayavugwa mu karere abashingamateka ba Uganda kuri uno wa gatatu baratoye ku bwinshi integuro y'itegeko rikura imyaka y'amavuko perezida wa Uganda atorenza kugira ngo yemeregwe kwitoza ingingo rero yugururiye imiryango perezida Yoweri Museveni yo gushobora kwitoreza ikiringo cya gatandatu akaramukatowe azocaramutswa Uganda gushika muri 2031 umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Kampala Ignatius Bahizi aratubandaniriza ino nkuru
aho nubwo abashinga amategeko batoraga mu nteko ishinga amateka ku badepite basaga 400 biganjemo abo mwishakari ku butegetsi 317 nibo batuye ko itegeko nshinga ryo hindurwa 97 barahinyuza nuko babiri bo ntibatora ibi bikurishije cy'amezi agera kuri 3 abashinga amategeko bazenguruka mu gihugu kumva ibitekerezo by'abaturage kuri ingingo yo guhindura itegeko nshinga byagaragaye ko rubanda nyamwinshi babihinyuje ariko abadepite batuye ko itegeko ryahindurwa rwose bavuze ko babisabwe n'abaturage navuganye n'abantu bamwe nagiye mpura nabo ku mihanda y'umujyi wa Kampala gutora kuri itegeko kukimara kuba ariko mu bantu barindwi twavuganye nabuze n'umwe wambwira ko yanejejwe no guhindura mu itegeko nshinga kugira ngo imyaka ntarengwa kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ikurwe mu mategeko.
Well, it like it was expected, just it's done. So Museveni has a life presidency.
Aba twavuganye mu rurimi rw'Icyongereza n'Ikiganda uyu wati nta gitangaza kirimo niko byari bitegerejwe kuba ubu Museveni abaye perezida ubuzima bwe bwose uyu wati ibi bivuze ko uzaba umutegetsi wese azategeka kugeza igihe azapfira iki ni ikintu kibi cyane cyane mu myaka isaga 30 Museveni yamaze ku butegetsi iyo tuba twarabonye undi mu perezida ubu wenda Uganda yaba yarateye imbere uyu wati nge ntabwo byanejeje na gato ntabwo bagombaga guhindura iryo tegeko nge navutse perezida Museveni ari ku butegetsi nashaka gakubona kubandi bategetse abahindura iryo tegeko bareba inyungu zabo bwite uyu wati ntacu twabikorera abatoye guhindura iryo tegeko bagiye kubona amafaranga menshi bigirire noheri nziza abandi bazahembwa bagirwa ba ministri ntacu twahindura
we cannot change anything now yes of course they have to gain favor from the president himself I mean the ministerial post
itora ryarangiye bwije kandi rikishwamo no ku rwego rwa kabiri ubu akaba risigaje gucya mu rwego rwa gatatu anarwo rwa nyuma kugira ngo ribitegeko ryemewe nyamara ariko hari ingingo yongewemo itari yaravuzweho bwa mbere yo kongera imyaka ku gihembwe cy'abashinga amategeko hamwe n'umukuru w'igihugu kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 7 aho ku ruhande rw'ishaka ryo kubutegetsi bavuga ko iri tegeko ritareba perezida Museveni wenyine nk'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi babivuga ahubwo ko rireba abo bose bazashaka kwiyamamariza uwo mwanya kandi ko byaba byiza perezida Museveni akomeje gutegeka kubera ko yazanye amahoro n'iterambere mu gihugu nyamara ariko abadepite basaga 30 b'ishaka ryo kubutegetsi nabo batoye bahakanya ko itegeko ryohindurwa bongerera kubatavuga rumwe n'ubutegetsi basaga 50 ubu perezida Museveni ugejeje imyaka 73 y'ubukuru yemerewe kongera kwiyamamaza mu mwaka wa 2021 inshuro ya gatandatu yisubirira mu gihe azaba arengeje imyaka 75 y'ubukuru yari ibujijwe n'itegeko ryahinduwe igitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga kigitanga ubwa mbere mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka habaye imvururu mu nteko ishinga amategeko bamwe barakomereka abandi barafungwa ndetse haba n'imyigaragambyo hirya no hino mu gihugu y'abantu bamaganaga icyo guhindura itegeko nuko benshi batabwa muri yombi nkuko byanabaye ubwa mbere kuva ku munsi wa mbere wa kino cy'umweru ubwo batangiye kwiga bisesuye itegeko mbere y'uko batora ingoro y'inteko ishinga amategeko yari igoswe n'abapolisi hamwe n'abasirikare Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Kampala
nuko rero ijwi rya Amerika mu kanya tradusubira ku makuru ari Burundi ariko tukaza kwibandaniriza kuri kobera nugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi
cha bijya bije biranugwanugwa parivi reka nibihu ngo nibihu akarira vyikomeye
mujya kubyire kwa tarivi
nivyo
nivyo
reka sivye
edupinge
utangike
mupinga mupinge Wumvise ijwi rya Amerika irabeshe ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi inkuru irikiranugwa n'ugacane ijanye n'ikiringo c'uburuhuko bw'abanyeshuri mu mashuri y'intango n'ayisumbuye cagabanijwe n'umushikiranganji bw'indero mu gihugu c'u Burundi harababona rero ko bigiye guhungabanya urutonde rw'ivyigwa hamwe n'amagara y'abanyeshuri mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yabiciye hirya no hino atubwira idonito
Inkuru ivuga ko umushikiranganji w'indero Janvier Ndirahisha yafashe ingingo yo kugabanya ikiringo c'uburuhuko co kunweri na pasika cahora kimara indwi zibiri kikamara indwi imwe ubwo muci bwamara amezi abiri bukamara ukwezi kumwe ibi bikaba byateye ibibazo bamwe n'abandi kubijanye n'ingene ikirangamisi cy'ivyigwa kizokoreshwa uyu mwaka. Amakuru cyo rya Amerika rifise nuko amashure amwamwe avuga ko atatariki itomoye bafise yigihe abanyeshure bazosubirira kwiga inyuma y'ubu buruhuko bwa Noweli abanyeshure bagira bajemwo. Ariko rero nubwo iyi nkuru yatanguye guhanahanwa muri uku kwezi kw'12 ubushikiranganje bw'indero buratangazwa n'aya makenga kuko iyo ngingo yafashwe itariki 5 z'ukwezi kw'9 uyu mwaka mu itegeko nshikiranganje inimero 610 agakwego 299. Juma Edouard avugira ubwo bushikiranganje avuga ko abayobozi b'amashure bahamagariwe gukurikiza ikirangamisi bahawe.
Umuyobozi cyangwa umwigisha yobavuga ko atabizi n'ukuri yakora nabe. Uyo n'umuyobozi atubakurikira n'umwigisha ni kwakunda. Nk'akaro rero n'uko umwigisha wo mu mashure dufate mu mashure yisumbuye. Hariho integuro umwigisha wese agera. Integuro z'ivyigwa ingena zokwigisha kuva mu kwezi cyenda gushika umwaka hera aba yabiteguye ndashobora kubitegura ati sunzi kirangamisi cy'ishuri rero nta mwigisha twibaza ko akora akazi kiwe neza cyangwa umuyobozi akora akazi kiwe neza yoba ibi bintu ariho akibimenya kuko ibitegeko riramaze igihe nta gishasha nta cyahindutse ku kiranganze. Turabasabye rero ko bakurikiza ikirangamisi tuje gushikiriza cyo kuwa gatanu nyakanga uyu mwaka turimo.
Ku mbuga ngurukana bumenyi benshi babona ko iyi ngingo izoruhisha abanyeshure. Hari nabibaza icije kungura mu bijanye n'indero naha nyene Juma Edouard atanga umuco anavuga ko intumbero atari kuruhisha abanyeshure ariko nyabuna amashure ariganwa kandi ko bisaba ingufu.
Intumbero nuko tukeneye kuduza umwanya abana bamara kwishura umwanya abana baba ariko bariga. Ni kuvuga duteranije kuva indwi imwe yo mu kiruhuko cya Pasika iyindi yo mu kiruhuko cya Pasika cya Noel n'indwi zibiri zo ku kiruhuko cyo muci birerekana yuko hafi abana bazomara ukundi kwezi kwishura. Ibyo rero bizotuma n'abigisha bashobora gutanga ibyigwa byabo borohewe bakabitanga rero mu buryo bwiza kandi ni kuneza y'abantu.
Nubwo inkuru iri kirahanahanwa ivuga ko uburuhuko bwo muci bwamara amezi 2 buzomara ukwezi kumwe siko biri bwagabanijwe ko indwi 2 bitegekanijwe ko buzotangura itariki 14 z'ukwezi kw'indwi buhere itariki 10 z'ukwezi kw'9 z'umwaka buca dutangura w'2018. Nayo ubwo muri iki gice cya mbere cy'amashure bitegekanijwe ko buzotangura itariki 23 z'ukwezi hama abanyeshure basubire kwiga itariki 2 z'ukwezi kwa mbere baraye bahimbaje umunsi mukuru urangiza umwaka. Nkuko bisanzwe tubasomere ibyanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi kubijanye n'inkuru y'indero yahererekanijwe. Duhere kuri uyu avuga ati hamwe iyi ngingo irumvikana ariko umushikiranganje abakwiye kuraba uburyo abanyeshuri b'abarundi babayeho. Hari n'uyu avuga ati nukuri birababaje umubabaro uri kuri mwebwe abanyeshuri mukiri ku ntebe y'ishuri. Uyu nawe avuga ati jewe ndashigikiye umushikiranganje w'indero. Nukuri abanyeshuri barakwiye kuronka umwanya ukwiye w'ivyigwa kugira ngo urutonde rw'ivyigwa rutegekanijwe ruhere naye handi hoho dushobora gusigara inyuma y'abandi. Hari n'uyu yanditse nk'umunyeshuri avuga ati abanyeshuri turishuye ariko umwe wese azojya ku ngaruka zizotwadukako. Uyu nawe ati nibaza ko nawe atotwara atazanye bishasha. Erega muri iki gihugu cyacu nta numwe atanezererwa no kwerekana ubuhinga bwiwe bakibagira ko nivyo bakora navyo bifise ubuhinga. Uyu nawe ati ahubwo ingingo igiteba. Tubandanye n'uyu avuga ati hariho abirihira amahera y'ishuri tuzoca tuyakurahe namba gomba ko dutaha ivyubu biragoye. Dusome n'uyu avuga nk'umwigisha ati nibongereze imishahara y'abigisha rero. Hari n'uyu avuga ati emwe n'izindi ngingo zikomeye kurusha aho zizoza. Uyu nawe ati umwana w'umukene aratashe kwicara iruhande ya nyina kuko benshi babanza kunganira umuryango ibisigaye ku batunzi ni vyiza. Tugarukirize kuri uyu avuga ati ha nta kundi biri bugende ubwo n'ubukene leta igaragaje nta kindi kibitumye atari ubukene leta ifise butuma idatanga kazi kubarimo bashash. Ingorane zigaruka ku banyeshure n'abigisha hamwe n'abavyeyi mu majambo make ku munyagihugu muto muto. Ewe man tabara Burundi. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuko dusa nk'abasozera no mwaka wa 2017 twaribanze ku makuru avugwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyo Burundi muri 2018 tuzongera tubandanye gucyo nyene kandi twongere ko namakuru avugwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Rwanda. Ubureyo dukubitire muri commune Songa ni ntara ya Bururi mu gihugu cyo Burundi aho abanyagihugu baho bavuga ku mugambi w'uturima tw'imboga two mu rugo bahimirizwa atawo bashoboye gushira mu ngiro igituma muracumva mu nkuru yateguwe n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika I Bururi Alan Yivirankunda.
Benshi muri abo banyagihugu bananiwe no gushira mu ngiro uyo mugambi w'uturima tw'imboga two munsi y'urugo umaze imyaka ya babiri utangujwe n'abajejwe intwaro nabo muri zone Ndago. Abo banyagihugu ari nabo begwa n'uyo mugambi ugamije kubahimiriza kugira ibifungurwa birimo imboga bitereye bemeza ko badafise ubumenyi mu bijanye n'itunganywa ryatwo. Felicita Muhimundu aha akavuga iyindi mvo.
Babanza kubitwigisha kugira natwe tumenye ingene tuzoza turabikora, bica bitugora ingene tubikora kubera bataba babitwigishije. Naraziteye ndavomera kubera nabuze ifumbire ntizameze neza zaciye zimera ari tubituba. Iyo nari mfise inyigisho mfise umuntu abinyigisha nari kubitora kandi zari guca zimera neza narose n'ifumbire. Kubwanje numva ko woguma utera imbere kubera ziradufasha cane. Giza utumvisha twese kubera ziratugirira akamaro, abantu benshi zirabagirira akamaro, abantu twese tukabyumva kumwe.
Kubw'ivyo abo banyagihugu birimizi bongera ko batumva imvo bahimirizwa kugira utwo turima two mu rugo kandi bugarijwe n'ubukene butuma ata mikoro yo kwigurira imbuto bizeye. Ico kibazo c'imbuto bakagifatanya n'uko abafundi b'indimo atanumwe abashikira ngo abasigurire uko bozifatamo mu kugira utwo turima tw'imboga two mu rugo. Niyongere n'umwirimizi.
Urumva abafundi b'indimo tudushikira ntavyo tumenya ibijyanye n'indimo. Twatwumva indimo imboga zirengarenga z'ubwoko bwishi ntituzumva amashu menshi biki vyandagutakiye, ariko ntitumenye na kimwe ko yabataza kudusobanurira. Dusanga turimye ivyo tutazi, tukaca dusanga turimye ibintu bidafise akamaro. Igihe usanga ndimye nkarima nabi, ndimye utwo turima, ndimye izo rengarenga, hari igihe ushobora gusanga nashushikiranije nyinshi, haca nsanga izo rengarenga niteye ubwoko butandukanye bwinshi bw'irengarenga kubera batansobanuriye ingene bimeze.
Ku bwabo nuko igihe cose basiguriwe mwene iyo migambi hategerejwe kuba ingingo ziza zifasha abanyagihugu koroherwa, bagasaba bashimitse ko imbuto bozironswa ku buntu. Ivyo rero nk'uko Gororioza Macumi ayaga vyojana n'ivyigwa vyo kubajijura mu vyo kwitwararika uturima tw'imboga two munsi y'urugo.
Ariko ubu nticuronka imbuto yaje kubera ikiziba cyaratse kice kirumisha imbuto gutera akagombo k'itomate kajya k'itomate uya majyatare igihumbi niyo turonga tusabe ko dufashe kuba turakenye. Niba dufashe aduhe imbuto tukakora uko dushoboye kuko tugenda n'umuntu tukarukira ko gwe waduhe pame kubera ko tubona ko dushonge kandi dukenye tera ko tworonga igidufashe. Kuyo muntu yabuze ntitwaye akarunga gafuka igihumbi ashe ya utuboga akakoza bwa kaga.
Nubwo biruko mu ntwaro bavuga ko uyo mugambi wo guhimiriza abanyagihugu kwitaho uturima tw'imboga two munsi y'urugo ari ngombwa kubandanya by'umwihariko. Aha Josephine Niyongere umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama akemeza ko inzitizi zose zotuma utijukirwa zigiye kuvanwaho.
Abo bafundi b'indimo turiko turafashanya cyane twogira ibintu byo kurima imboga. Imboga zifite akamaro kanini mu buzima bw'abantu kuko iko kiraba gituma abafundi b'indimo begera bene igihugu ahantu hose hoba tujya turima two mu kigo hamara gacyate baje mu mihana kuza barabafashanya nabo dutoto rima two mu kigo tuma bashaka kurima ibintu by'imboga no kwidoga cyane ntibashaka guca bahashikira rimwe bose bazarapanga urutonde bigena bazabaragenda kubafasha abafundi bindi mora umva bitarashika ngo bace bazunguruka hose imihana yose ibe yarasoto turima two mu kigo siko turaraba tuko turabaza mu DPI uko izo mbuto zoshora kuboneka ibintu by'imarenga renga n'amashu ubwo botekana cyane ngo nubundi yeturize yuko kizoboneka twazukiza abenegihugu
uretse utwo turima twimboga two musi y'urugo tutarijukirwa aho muri ako karere ka komine Songa abajejwe intwaro nkuko babivuga bagiye kongereza kandi amahimiriza atumirira abantu kwijukira gukoresha ifumbire mu by'uburimyi kugira ngo umwimbu wiyongere mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Tuko dusa nk'abasoze ariko imbere yuko duca duhava duhana gahindukira inkuru imwe ivugwa mu kambi abanyeshuri bagira kuri 83 mu kambi ya Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bamaze amezi 5 baronswa inyigisho zijanye no gukoresha ubuhinga bwa none baraye baronkejwe impamyi ya bushobozi inkuru irambuye na Vedaste Ngabo
Abahawe seritifika uko ari 83 bigishijwe gukoresha programu za mudasobwa bavuga yuko ubumenyi bavanye mu masomo bari bamazemo igihe cy'amezi 5 bakurikirana muri santere y'ikoranabuhanga yo mu Rusenda ugiye kubafasha guteza imbere gahunda yo kwihangira imirimo bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga
ngiye ku giti cyanje bivanye n'ibyo nize bivanye n'ibyo nabonye ngiye kuraba rero ibikoresho bikenewe nina banaronse uburyo ndashobora kuyinstara ejo cyanye irya ejo kazosanga mu ikambi Musa arafite studio gasanga mu ikambi Musa arafite secretaria ibintu nk'ibyo bivanye n'ubujyonzo bamfise koko ibyo nize birahagije sibye cyane kugira nashobora gukora kazi
njye kuganje kigiye kumarira aho wanje nuko mbana yuko ubu mfite kuronka kazi mu gihe basaba umuntu afite ubumenyi mu mashini ubu ntanishoboye kugenda nkaronka kazi koko bampaye urupapuro runyereka yuko nize
kubera narize ibintu bya informatique yo bija sinzi ngene bikora wede excel mugaho cha dizaniye ibintu byo kwiga informatique ubu ndazi gukora ku machine no kwandika nanye nka namaketi nka yasohora cyama invitation n'ibintu bintu byo bijyanye nyene muri excel bya calcul ari bimwe ibintu byo gukoresha byo guharura
muri uyu muhango gutanga impamyo bushobozi kuri aba banyeshuri basoje amasomo y'ikoranabuhanga ishyirahamwe rya Orchade ryatanze n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigizwe na mudasobwa 3 na za imprimante 2 ku itsinda ry'urubyiruko 10 rutageza amahirwe yo gukomeza amashuri asanzwe aho ibi bikoresho bigiye gufasha urubyiruko uko kwiremera imirimo
ego twige nk'abantu tutarangije amashuri twarakoze formation muri Orchade muri Central ICT ngo tumaze kurangiza formation baradutora n'atarangije amashuri ngo kugira ngo baduhereze materiel informatique kugira ngo bidufashe biduhe umusaruro bidufashe mu buzima kuko ntitwagiye kurangiza amashuri ariko babonye ko ari ngombwa kugira ngo baduhe ibyo dufasha mu buzima bwacu kugira ngo turondere ubuzima natwe naho tuta cy'amashuri
bwana Murura Felix umuyobozi wa Urchade ishami ryamboko wari umushitsi mukuru muri uyu muhango wo gutanga impamya bushobozi yasabye urubyiruko rwasoje amasomo y'ikoranabuhanga gushyira mu bikorwa inyigisho rwahawe wirinda gushyira amaboko mu mifuka ahubwo rukitabira gahunda yo kwihangira imirimo wigishijwe kuko ariyo izafasha uru rubyiruko kwikura mu bukene Ndikumana Karimu ukora muri santere y'urubyiruko n'ikoranabuhanga yo mu nkambi yo mu Rusenda abayishiramwe rya Urchade ko yakomeza guhugura urubyiruko rwo muri inkambi no mu yandi mashanyi
cyo twosaba Urchade ni uko yobandanye gukora imirimo nk'inyi mu gufasha abandi banyeshuri kugira babandanye barumwe n'izi information n'izi sobati bakagira n'izindi sobati nka mekanike cyangwa nka plomberie cyangwa n'izindi guzateza abanyeshuri imbere bitewe nuko mu nkambi ya Rusenda turafite aba jeune benshi kandi benshi biri kuba ariyo barifuza kugira amaformation nk'aya kandi turabona yuko amaformation nk'aya ashobora gufasha abanyeshuri aba jeune mu kwiteza imbere ku buzima bwabo bw'ejo
ishiramwe rya Urchade ryasoje aya masomo kuri uru rubyiruko risanzwe kandi rikora n'imirimo yo guharanira uburenganzira bw'abana ndetse no gufasha urubyiruko binyuze mu myidagaduro Edase Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda w'umuntara kivuye amajyepfo
Njuti, banyuanyi mwarimu duteza matukini nga haduche du sozere kigani rocha atuari chorguanyi wanyu munhara. Mwakoze mwe mwatukumviliza, wakoze wanya makuru watu batandu kanye wagize icho watere la kugirango ikigani rocha atuchuno musi gishoboke. Kuri mikro, mwisi ya 18 Washington DC, marikume na jowe diane nina hazwe, muhinga vgivyu mahadiyo ino sankimini, afatika nijina ingenieur, twemi uko turi batatu twifurize kuranirwa mu banyi no mu byanyu mugire umunsi mwiza.